iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kutwumva mukoresheje adresse yacu ya email, kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email, radioyacu@gmail.com. mukanadukurikira kuri Facebook kuri adresse radio yacu, ndetse no kuri site yacu ariyo y3radioyacu.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese, ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ku masoko ashika 224,832, Uburundi bufise 2,499 yarakamye burundu.
Uwo ni ministri w'uburimyi, bworozi n'ibidukikije w'Uburundi, Deogide Rurema, mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku ikama ry'amasoko y'amazi mu Burundi. Turavuga kandi no ku mashyirahamwe yigenga mu Burundi yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana, no ku kibazo cy'imitwe ya politiki ikomeje kunanirwa gushyira hamwe mu Burundi. Ntimujye kure, ni mukanya. Mu Burundi ibice bingana n'10% by'amasoko y'amazi abarorwa ku butaka bw'igihugu amaze gukama kubera ibiti biyanywa. Leta yafashe ingamba zo kurandura ibyo biti mu buryo bwihuse. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uyu munsi kuwa kabiri i Bujumbura, umushikiranganji w'uburimyi, bworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe nta gikozwe ibintu bishobora kuyagara. Leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika gukorera gutara no gutangaza amakuru. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Diane Nahazwe wabikurikiye, reka tubwire uko bimeze.
Ego Jeffrey, nkuko ubivuze ni mu kiganiro ubushikiranganji bwagiranye n'amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, aho bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka k'u Burundi amaze gukama, ayandi aharugwa mu bice 17 n'umunani agashobora gukamwa umwanya wari wo gukama murantunga umwanya wari wose atagikozwe. Dogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje, yagabisha ko atagikoze vuba bwango ibintu bishobora kwihangara kwa amazi yose Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo. Reka tumwumvirize.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 224,832, Uburundi bufise amasoko 224,899 yarakamye burundu, ni kuvuga 10.1%. 444,818 ariko arakama, ni kuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama burundu. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye, ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kirese ayasohoka.
Umushikiranganji Deogide Rurema gabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba udahagije gituruka hanini kwigabanuka ry'amazi mu ngomero, kuko umuyaga nkuba uboneka muri ico gihugu ahanini ari uko ingomero zikwije amazi. Turacari ko turarondera ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu kugira ngo twumve ico bategekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena, ariko ntiturashobora kuronka ko Manirakiza we aramutswa ubwo bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu. Ico biko ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi mu nkuru cyasohoye uno munsi kigaha umutwe ugira ngo la régie des eaux au bord de la faillite, mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ngo régie des eaux ishobora guhomba. Cerekanye ko ico gisata kijeje gutanga amazi n'amatara mu Burundi cugarije n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko hari amafaranga agera ku miliyari 13 z'amadolari y'abanyamerika régie des eaux itari kwirabona iyo yarengeye. Iwacu ikomeza ivuga ko umunama umushikiranganji yagiranye n'abakozi biwe igenekerezo rya 2019 ukwezi kwa gatatu yabwiye ko hari twasorobo twinshi nk'abakozi baje gutoza amafagitire y'amazi n'amatara mu mazu y'abantu kugatwe kabo ntigere ashika mu kigega cha Jidezo comme Manirakiza uyu munsi yababajije ati ndugure twa mugina ari nk'ahamwe Jidezo yohagarika gutanga amatara n'amazi ivyogenda gute ndugaye twa mugina ivyo tubikesha iwacu inkuru turaza gukomeza twica ijya nino ariko Geoffrey Mutagoma imbere kugusubiza mikro no kongera koko bimwe mu byo bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwavuze ko bugiye gukora kugira ngo barabe ko ikibazo c'amasoko y'amazi amaze gukama nari kwa rakama curanduranwa n'imizi ari uko burandura ibiti byose binwa amazi menshi bakongera bagahagarika ibiriko birategwa byose
Diane ninahazwi urakoze cyane kudukurikiranira ibyo nkuru komeza ubitukurikiranira ubwo turaza kubibona mu makuru yacu ataha turaguma mu Burundi nyine aho amashyirahamwe yigenga yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana yari cyegera cy'utwara ishyirahamwe rirwanya ruswa Olcom yishwe mu gihe yakoraga iperereza ku igurishwa rwihishwa ry'ibirwanisho bigenewe polisi ibiro bishinzwe iperereza muri Amerika FBI byerekanye ko mu bakekwa bwo bwicanyi harimo inzego za leta Pierre Claver niyo nkuru
Hari mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2009 aho ikiziga cha Ernest Manirumva catogwa mu rugiwe kumutanga mu gisagara cha Bujumbura Uwo yari cegera cyo twarishiramwe Olcome rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta yabonetse asanwa nizwe abanje gukubitwa ikintu mu mutwe yarafise n'amaraso menshi amatoza yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro bya Manirumva byabomowe amadosiye atari make akibwa no munzi we byabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make ni dosiye yavugishije benshi aba mu gihugu canke mu makungu haratangujwe mbere n'iseke zaje kurondera ukuri ku rupfu rwiwe yiswe campagne justice pour Ernest Manirumva igihe Ernest Manirumva yicwa ishame Olcome yari cegeye curitwara yatangaje ko uwo mugabo yari kwagira amatohoza ku byerekeye dosiye y'ibigwanisho byo byariko biragurwa mu mpisho bigenewe igipolisi c'igihugu inyuma y'imyaka 10 amashami yigenga abona ko atakuri kuramenyekana ku rupfu rwa Manirumva abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashirahamwe abona ko abafatwa ari nk'ugwitwazo kuko ababatumye badakomwa komwa Gabriel Rufyiri atwara Olcome
kugeza uno munsi ishiramwe Olcome n'abagenzi n'abakunda ivyintwari bereye bose twarakoreye hamwe kugira ngo turabe ko tworonka ubutungane kuri Ernest Manirumva mugabo kugeza uno munsi twe tubona ko vyanse kuko n'urubanza twunguruje muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura manza rubanza twunguruje kuva mu 2013 kugeza none munsi ugo rubanza ntiruracigwa rumaze guhamagagwa inshuro zitanu ariko nta kintu nakime kirigera gikogwa ikigira kabiri nuko twagiye kurondera iyo dosiye muri greffe ya sentare ntahinyuzwa mu gisata cyungururizo mu nyuma twahavuye turonka amakuru kuri iyo dosiye ngo abagiye barakurakuranwa mu nyuma batahavuye bayihana ahantu ubu rero twararondeye iyiri ntitubone iyiri twarayibuze
raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi c'Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwategetswe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare iyo raporo mbere yarabadondaguye n'amazina ishami Olcome ritangazwa n'ingene ibiri muri iyo raporo yasabwe na leta bidashigwa mu ngiro kugira ngo abavugwamo bafatwe
rero tukaca tugira makenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye namakunga agira amatohoza muri buka ca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika ijoje gwamatohoza muri buka icegeranyo c'umugwa gatatu ibyo bavuze twebwe rero nico gituma twanse kwemera na gatoya ivyavuye urubanza baciye none umunsi rero turacharindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika n'umunsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubirese kuko Ernest yayikorera igihugu yakora ivyo igihugu ntiyakora ivyiwe nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorufu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro
n'amashirahamwe ni nani mpoza makungu harimo nka za Human Rights Watch n'izindi asaba amakungu gufasha kugira ngo abagirizwa ububicanyi bwo bita inzira karengane afatwe ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bahizire umukongomani yaharaniye agateka kazi na muntu yishwe umwaka umwe gusa inyuma y'urupfu rwa Ernest Manirumva Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Radijwi rya Amerika yari yifuje kuvugana n'abashinzwe ubutabera mu Burundi ngo twumve aho iki kibazo cyaba kigeze ariko ntitwabashije kubabona turakomeza tugerageze. Reka noneho tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abacuruzi bo mu nkambi y'impunzi ya Lusenda bakoresha isoko rya Mungano riri muri Serengeti Segiteri nako ya Tanganyika Rambabarira territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo binubira imisoro inyuranye basabwa hato na hato na services zitandukanye zikorera muri iryo soko mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakurikiranye iby'iyo nkuru nibyo tugezaho
Abo bacuruzi bo muri inkambi barimo isoko rya Mungano rizwi ku izina rya CPGL rerema buri wa gatatu na buri wa gatandatu ribahuza n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika bangayikishijwe n'ubwinshi bw'imisoro bicara basabwa muri iri soko Aisha Chantal ni umucuruzi w'ibijumba muri iri soko rya Mungano
Tega turafite ikibazo cyane kuko iyo duteretse harije urangura nk'ibijumba bikeya ugasanga babuguzi babaye benshi aba kubugura bagukubura harije baza nk'inshuro zitatu umwe mbugura tukamuyore wundi mbugura tukamuyore naga twarangwe utuntu dukeya hakaje haza bamatiki haje bamatiki umwaraza tumuvugura amajana 5 tukavyemera turaguhereza amahera haba mara umwanya kaje haza nuhundi kandi ngwitike kandi twe tukaburiyo biriko birava niyo bijya ariko twe turabona ko tunyanyaswa cyane kubyashara byacu twatwaranga turabona ko menga twe baraduhohotera cyane kuko natwe arige tuba tuje kurondera utuntu twabana natwe bashobora kushanja na byabiharage ariko tugatatu bana baraduhohote wungutse gihu wari kunguka igihumbi gusanga ugutse amajana bica amajana twe dusaba yuko bo twereka kabisa umubuguzi nyakuri tubugura ari umwe cyangwa akaba babiri ariko nzo turabona umwaza agenda uwundaza agenda uwundaza agenda turabona natwe komenga baraduhahaza
Byangandora Christian ari mu bahagarariye abacuruzi bo mu nkambi muri iri soko rya Mungano asanga ikibazo nyamukuru kibabangamiye ari umusoro basabwa n'abashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda ariko ntibawutangire fagitire
tubabajwa nuko naho utange kugama ayo mafaranga umwaka ushobora kurinda uhere amafaranga utarayakwiza no gurupapuro n'ururongo asanga isoko yose kugeza ubu nta numwe afise ugurupapuro
tugurupapuro kwa muganga babasaba n'urupapuro rugenda
n'urupapuro bavuga ko umuntu ategezwe kuba afise amagara meza afise ingwara zitandukira no kuvuga nk'igituntu n'izindi ngwara bamurabe none isoko yose kwa numwe afise ugurupapuro amafaranga gumatangwa ahantu atagenda nihe ko batavuga kuti ayu mwaka uheze tuyateranye nayo uyu mwaka amatuguhugo urupapuro muga tusanga bavuga ngo umwaka warangiye ayo watanza heranye n'uri ya mwaka kandi ugo rupapuro utigeze unarukubitizisho bigasaba kucongera gutangura uwundi mwaka
iki kibazo cy'imisoro kigaragara muri isoko ya Mungano kigaragarira buri wese ucururiza muri isoko kuko usanga hari abacuruzi basabwa kwishura umusoro w'amafaranga abandi nabo bagasabwa kwishura ibifungurwa imboga ndetse n'amavuta amamesa nkuko bitangazwa na Nshimirimana Christian umucuruzi w'imboga muri iri soko
badukomesheje kabisa batuyogeje batumaze hari habaza bishuza amafaranga abandi bakaza bishuza ibyo kujya twere ntituzi yuko abo bishuza ibyo kujya kwa bimuga cyangwa yuko ari abo dufasha ariko bo bakatubwira ngo bijya muri leta ariko twebwe ubwacu turiko turasaba tumeneka twababwira yuko atavyo dufise bakaza kutuzanira igipolisi
Efamila Lumwanga ashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda yemeza yuko uyu musoro w'amafaranga 10,000 by'amakongomani basaba abacuruzi bacuruza ibiribwa uri mu rwego rwo kurinda ko hari abacuruzi bacuruza bafite indwara zandukira k'igituntu n'uruheri yagize ati
yoyote munyana ujisha chakula yakula anapasha kununua carte ya service hygiene na anaenda kupima kusand de sante tunaangalia magonjwa
yagize ati buri wese ugurisha ibiribwa akwiye kugira ikarita y'isuku hanyuma akajya ku kigo nderabuzima cya Rusenda kugira ngo turebe indwara zandukira pimwe tuzatumwemera kugurisha ibiribwa usibye umusoro aba bacuruzi binubira hari nundi musoro abaturage bature muri secteur ya Tanganyika binubira aho umuturage wese ufite imyaka 16 kugeza ku myaka 60 asabwa gutanga umusoro w'amafaranga 3000 by'amakongomani ku mwaka usibye abakozi ba leta ndetse n'abanyeshuri uyu musoro utareba Pedestre Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
radijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muje no kuri internet mudukurikire kuri Y3 radio yacu voa.com
banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu kwezi gushize imitwe ya politiki ifite ibitekerezo bimwe yitandukanyije n'ishyaka rya UPRONA riri mu nzego za leta yari yatangaje ko yifatanyije kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abarwanashyaka bayo bo mu ishyaka rya UPRONA iragi rya Rwagasore bose basubira hamwe hanyuma ariko siko byaje kugenda saho gusa kandi habaye ibyo kugerageza kwishyira hamwe kuko no mwishyaka za wanya Frodebu na Frodebu nyakuri iragi rya ndadaye niko byagenze ese ikintu cyaba gituma haba imbogamizi mu gihe cyose amashyaka cyangwa imitwe ya politiki ishaka gushyira hamwe niki mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya amaze kuvugana na Zenon nimubona uyoboye ishyaka Parena
Frade muri rusangi ugutata kwatanguye amasubiganiro vyarusha bitanguye barirukana mukasi ku nguvu mukasi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko bariko bavugana n'ababona ko atari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe CNDD-FDD ije ku butegetsi twarabonye ingona bayigaburira isake bisigura urwanko rwari ruhari nabwo nyine ubwo rukaturaze ibyo twabona dushobora kuba twiyenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana yahora Frodebu yuko ivugana na iprona bakari bakwiye ko bavugana nico ahanini nico babahora ukaraba n'urwango rwari hagati ya CNDD FDD na FNL nago nyine rwari vuye rwumvamo intambara ibyo byagiye birabandanya ariko ahanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayirara ingene ikora leta itarimo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo yarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe ku kigenga kiraba ingene imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birashika
ariko turavye ga mushya ntahe zeno nimubona turavye ivyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya iprona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'Urundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na professeur Nditije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifite ivyiyumviro bimwe vya politique ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ntikwabaye na gatoyi ivyo vyo mubiha isiguro
sinibaza ko ivyiyumviro vya politique ari vyo biri imbere gusumba ibindi kuko ivyiyumviro vya politique sinzi aho batandukanira ntaho ndabona batandukanira ariko iyo harimo kuboko k'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi buzoba buguma butunganya imigambwe ibyo uzobibona hari abazoguma bahana urutoki kurya aye akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumvikana
ariko ntimuriko muratubwira ko aho kuvyerekeye ngayimpendana nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki iga ndiga sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki ikindi tobifise mu ruhare
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imigambwe myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakaja mu matora abandi bagasiba nibwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose c'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambi w'ipona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo c'urwanko hagati y'abasangiye ivyimbiro vya politike mu kivuga kwi
nibaza ko ivyimviro vya politike bitarimwo gose harimwo inyungu gusumba ivyimviro vya politike kuko ari ivyimviro vya politike umuntu abagira ati abatuma urutoki uyundi ati ibi iye size ariko arakora ariko uravye ingene bakuranwa mu nzego dufate iprona ntiyigera iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none umva ivyo vyimviro vya politike ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abanyamakuru ba radio ijwi ry'Amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare navyagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko indi migambwe yose mu Burundi yagira cyane
nta buhinga burimwo ni tubona byo byayigumye iki bushikubu kandi ntitwovuga ngo tari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabo ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agariye ubundi yaba ari ivyimviro vya politiki baba bavyumvikana ati ehe ndagufatire mu ngata buri babirakunaniye ehe nje ndagufashe baba bavyumvikana mwaba batavyumvikanye ivyumviro vya politike biba bitarimo
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejwe ry'Amerika turi kumwe na Egide
mwiriwe neza
muri he
ndi Bujumbura
ya kandi kazira ninde
niyo ngabo
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku twigoro turiko turakorwa n'imigambwe eka cyangwa imirwi yatandukanye ariko iko igaragaza kwishyira hamwe ariko tukabona ko twigoro kenshi turiko turaba imfagusa duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ikibazo hanini n'intoze n'intererano
yego
ku nyifato y'intoze y'abanyepolitiki hano mu ntoze mu gihugu cyacu ahanini biva kuko baje mu migambwe adafise navuga ikintu bita dijo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambwe kuko bagenda bagiye kurondera amaroho hamwe ikunda kubona bakunda gucanamwo bashinga intuzeye mashami nk'umuntuzeye mu gihe himirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu ntuzeye mu mugambi agaca aja gushinga intuzeye ishami ryiwe rishasha avuga yuko ataba agomba atabakurikiza akarangamutima k'intuzeye k'umugambi ahubwo abariho abagiye akurikira intuzeye inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aja mu kusambura akaja mu ntuze akaja mu wundi kuko ntivyumvikana nko mu gihugu cacu kingana uku usanga ari imigambi yenga 43 nk'iyo wanyu muri Amerika ari igizwe n'imiliyoni nyinshi ugasanga ari intuze imigambi ibiri
mushikantahe zeno nimubona icyimbiro ca Egide n'icyimbiro ramwe mwashikirije yaravuze ivyerekeye amaronko eka imigambi itegereje vision mukaba namwe mwavuze ivyerekeye inyungu nagira mugira ico muvuze kuvya ashikirije mubibona gute
mu byo kuri abondi yihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo abari ibyiviro bya politiki baba bishira ku murongo hanyuma bati twobishyira gute twobiteza imbere gute arumvuye aruroye imbere arusigaye inyuma bakavuga rumwe ariko hamariho abari ndani abari inyuma bati ya aye ndakiri muri twebwe mugabo batamuha akaje mu mugambi bica byumvikana ko atari inyungu za atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko umuntu yo bibona tushobora kwiye twiyenda turiko tuvuga ibiri mu migambi yindi atari iwacu baba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona muri hweza eka murazi murakurikirana na politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiko birama
yego ndaguye nka karoriro
yego
dewe uraze mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu Frodebu bayihora kuri kumwe na Ipron dufashe nka FNDD n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Ipron mugabo ntibabahora ko ibiryo batako bakoze ari bibi babahora ko bavugana n'abanaka mu Kifaransa twovuga de collabo ni muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turavye kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracari amwe arahora uwundi ngo akorana nuri na buriya bwo kunda akorana na buriya bwo ari cyo gituma twe twagira tuti mbega inyungu z'ubwoko batuditorera inyushu gute turetse inyungu z'abantu aho oye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange ntazihari cyange zirahari mugabo twoditorera inyishu gutya aye twese turi hamwe imbere yuko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yugabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayoberwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta n'umwe ndumva ariko aravuga ati jyewe mpangana n'ubukene cyangwa mpangana n'indwara uya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe mu bisanzwe bihangana n'ibihanze igihugu ndihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano yarusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha aho ubwoko buserukirwa none n'ukuvuga iki bwoserukirwa bigenze gute kugira bubeme icyemeza ko buserukiye cyoba ari iki aha naho habaye ikiribwe yobamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana ama ONG ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishu batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela miriwe neza
miriwe nibaze kumutwumva neza
ubu ni byiza
ndamusize umutumire hama namwe nkabaramutse
yego miriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazira ninde
Kwizerimana Samuel
Kwizerimana duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
bakare ko ngo ndabanza gutanga imirerano imbere yuko mbaze umutumire
yego
avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure yuko imbere yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kubyumvira bitandukanye n'ibyo yuko afite ikintu bose twese duhurirako baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ubundi buzi butandukanye twese tuba abarundi kibakakirenga tuba abarundi ko ariwo mugambwe wa mbere bavuga twese duhuta ko umugambwe wa mbere dufite ari Burundi tuba abarundi icyo nibamara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icyegera cyiwe icyegera kika perezida mukacasesa biro diregitwari
Eh murakoze Samuela reka mushena he Zeno nimubona mu gihe cyo muvuze kuri ibyo bibazo bibiri yashikirije ikaba no kuciyumvira yashikirije avuga ati ibyo izo ngorane zose nizohaba mu gihe abanyamigambwe boba bashira Burundi imbere n'abarundi
rero kubwanje kandi ni kubw'umugambwe nibogora Burundi parena kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe yaba hatari liste block abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akajya kwitoza yakoze ntagire ntitwaze umugambwe gusa atacyo yakoze aho oye ayo mategeko yotatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe ciwe yitoje bigoye igihe asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabisa. Aho indyane zogabanuka cyane n'inyungu z'ababateranya ntizosubira kuboneka ko niyoronga hafatira. Nico gica gitanga inyishu cyitagize ati bo kwiyumvamwa ko arabarunda. Aho oye umwe wese yoca amenya ikibazo bigiye guhangana gusumba ibindi. Ibyo nabyo ibibazo baba bahangana biba biraba Burundi, ibiba biraba inyungu ziwe ku gatwe kiwe. Nibaza ko aho noba ndamwishyuye.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubashimira kudukurikirana, naho mu kanya.